This is the Voice of America in Washington. Time now for VOA's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.
Ari amakaminuza ari ngaha ari za Boston, za Harvard, ari za Columbia University, ari ngaha nyene turi kuri University of California, Los Angeles. Barashobora kugira bati bo aba bantu baragerageje mugabo uyu muntu nta handi nta hantu na hamwe mudashobora kuvurirwa.
Mu byo nkora ubu ni byo kwandika igitabo, mperuka gusohora igitabo titre mu Cyongereza ni Evolving Through Adversity. Mu Kirundi ngira wewe wabitradiza neza kundusha. Ningene umuntu aca mu makuba, mu ngorane z'ubuzima, hanyuma akagerageza kurondera ingene agisohokamwo, hanyuma ningene byofasha abandi. Icyo gitabo nicyo manicyo nacyandikiye kugira ngo twese dufashanye, kuko umuntu umwe wenyine aca mu ngorane twese turadicamo, hanyuma ingene tuzivamo rero nibyo kenshi bitugora.
This is the Voice of America in Washington.
Barabaza bati naho iwacu harakenewe, hanyuma mu Burundi gahoho hakora iki? Bico binjana ku kibazo mwabajije ubwa mbere, mugira muti none abandi bokora iki? Ubudorore buriho, hanyuma icyo ngira ngo bakera baraciye imigani itari mike bati abantu buhaza umutwe akimuhana kazi imvura ihise.
Ngo amanzi masabano ntamari imvyiro. Kuri radio ijwi rya Amerika, Odas Magadon subiriye kubaha ikaze n'akanyamuneza tuyaga na bamwe mu Barundi bafise icyo boterera mu gisata c'amagara y'abantu mu gihugu. Abatari bake bati Abarundi muri rusange barakenye yamara ibiba muri ico gisata c'amagara y'abantu nyene bifatiye na cane cane ku bukene mu mitima y'abantu.
Byo kumvikana gute ku mwana apfira mu bitaro birimo abaganga, kubera yuko genda hariya hani dufise ibikoresho, genda ngaha turakwije ntitugire ukwakira, genda ntiharagira ndi ku telefone. Ibyo bintu ntagacamutwe mu gihugu gifise abantu bavuga ngo kumva umwana yapfiriye ko hariya mama ariko aramwibaruka kubera batebye kumwakira, canke na mama inde yamwitanye kubera yuko ibirya bitaro bibuze iki, birya bibuze iki, iyo ni ingorane ikomeye.
Gikunze kuvugwa unagereranije n'ibiba mu bindi bihugu atana kinini birushije Burundi, ngo na makosa afatiye ku itunganywa ry'imigambi n'ikoreshwa ry'imfashanyo igihugu kironswa. Mbe muganga Deogracias canke Jane Gapia,
mbari buryo bw'amahira twebwe twishinze ko umwaka ku mwaka tuhamagara ba bandi baza kuraba mu buryo ingene bikoreshwa bibyo bita undi bakaza nabo bisaba komisiyo hoko abadufasha. Sinavuga ngo ni benshi, turacyakeneye n'abandi, ariko abadufasha ni benshi. Ariko cyane cyane nkashimikira ko kubera bazi yuko ibyo tubasaba tubikoresha uko twabyumvikanye kandi bukabishyikira bene byo. Icyo rero ni ikintu gikomeye cyane muri iyi myaka, cyane gikomeye. Ariko ubu rero bikarushirizaho kuko uburyo bwaragabanutse ku isi yose, bisaba yuko umuntu wese ategerezwa kwerekana ati ndafite icyo ndushije abandi. Nicyo gituma ibyo nabasaba mwashobora kubindonga.
Muganga Deogracias Jean ati kugira uronke abagufasha ni ukwerekana ivy'intwari ibereye ku masanamu umuntu abona hirya no hino, abaganga nka Fama ku bigo bikomakomeye mu isi nk'ibi vya ba Clinton n'ibindi, mbona wishikira muri za kaminuza, mbona baguma bukenera ko ubabwira. Uyu mutama Dalai Lama sinzi ico mwivuganiye uyu mwaka nyene muri make imiryango isa niyikugururiye, ariko ubona Burundi muri rusangi batahura iyo uri kurabasigurira na cane cane ko benshi baba bataranahashika?
Uko byumva barabyumva benshi, mugabo ntibihagije ni ingene umuntu yobishyira mu ngiro. Nk'aba mukuru w'igihugu sa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ba Clinton n'abandi baganga n'abandi batwara amayunivesiti kenshi ndafite iyo teka cyuko tubona na rimwe na rimwe ariko barabaza bati nahi wacu harakenewe hanyuma mu Burundi gahoho akoriki bice binjana ku kibazo mwabajije bwa mbere mugira muti none abandi kokoriki ubudorore buriho hanyuma ico ngira ngo bakera baracimiga n'itari mike bati ubusabano buhaza umutwe akimuhana kazi imvura ihise icambere nibaza kabisa nuko harya uri kuraraba igihugu cacu c'u Burundi n'ibihugu bitari bike uri kajya karere n'ibihugu bifise amezi 9 y'imvura igwa n'ibihugu bimera nta bwaraga twiburiho nk'akarorero nko mu gihugu ca Israel ura usanga ibice bibiri kuri bitatu by'isi yose by'igihugu ca Israel nta mvura bugira mugabo nibo bantu usanga bashobora kumenya n'abavomera ubwaraga twe bakazima ifungurwa imeze neza bakagaburira abana babo n'abantu babo n'ibindi mbere bakanabishora hanze nibya bintu tudashobora kwicara hamwe ngo dutahure nk'akaroro tubona yuko umuntu w'umurimyi ari mu mihana afise akamaro kanini ari nk'abagronome usanga bariko bariga bashatuje kurondera aho tuje Bujumbura mu biro arabandi baganga ugasanga n'ingorane nk'izo biragoye kumva nk'akarorero ingena mu Burundi aba ibice 63 by'abana kwijana bifise ingorane zo kubura ifunguro ndemamubiri biragoye gutahura ingene abantu igihugu c'abarimyi bifise ibice birenga 75% kwijana bibabajwe ni nukuda n'ugufungurana iyo rero umuntu ariko arasigura ati hariho ubukene hariho ingorane nimudufashe nimugire gute n'ivyo bibazo usanga tubazwa kenshi hanyuma umuntu agacabaza mbega nigituma giki ntofashe uyu muntu ariko aragerageza kandi ubona ko afite umutima w'abantu n'ubuntu ariko hari iwanyu umuntu akagoma sinzi urabona ingena dufise ingorane twamenyeye kugira tuti dufashe twibagira yuko n'abakera bayamaze ati Imana ifashe ubifashe harakenewe yuko duhereye na cyane cyane kugwaruka ruriko rurakura duhereye no kubantu bari ngaha ko abantu bashobora kwicara bakaja hamwe bakoye guteramira ku nzoga no kuvuga abantu no kugira andi n'ibintu kabisa biteye isoni ndiko ndabivugira ngaha ariko ndabikwiye ku mutima hamwe dushoboye kwicara hamwe tukagira tuti mbega turavye aho tuba kubira bimwe n'abana banga bishwe n'inzoka nta handi hantu mu bihugu biteye imbere hari inzoka n'indwara z'umwanda twokora iki amazi Imana yaraduhaye hari amazi menshi kuko abantu bamenya yuko simba malasi bikabiteka ku bantu abize bakabafasha bakagira bati uku niko twobigira bagakora niho mushobora kugira tuti n'abantu barashobora kutugendera bagasanga iwacu bakuwe bagasanga haramutswe amahoro haramutswe amagara haramutswe iki abantu bagashobora kuza uri kuraba nk'ibi bihugu bitari bike nk'igihugu cyo mu Rwanda urabona ko ari akarorero muri Afurika giteye imbere cyane rwose kubera bagiye mu misozi yose bagahimiriza iterambere ibintu bitari bike naho iwacu bariko barabikora ni byiza ariko uhereye ku magara y'abantu ukaraba ingene babayeho ukaraba amashuri ukaraba iki abantu bariko baravyikorera bo nyine abo hanze bashobora kuza bati ba bantu reka bafite umutima wo kugira ngo biteze imbere reka turabe icyo twashobora gukora ni ibintu nk'ibyo usanga bidutera ingorane nka twebwe turi hanze hanyuma ingorane rero zikanaba mu gihe uba ufise umutima w'urukundo ku bantu kandi ukabona aho ukabona ngena hateye imbere ukabona ngena abana bariko bariruka bariko babaza ibibazo by'iterambere bariko baraganira neza bariko nta mucafu ubona mu mabarabara ni ibintu nk'ibyo bihera ngaho hanyuma bigaca bituma abantu bashobora kubwira bati ngendere ujya ni mutinjirwa si ariko na cyane cyane igihambaye ni ngena turava abarundi bose aho bari baba hanze baba mu Burundi urukundo rw'abantu ruri hehe ni ngena twobera akarorero abandi gute twihereye ko kwihera ko si ukuvuga ko mwe Jani ariko aravuga by'uko uteza gufasha murumuna wawe cyangwa mushiki wawe cyangwa uwundi ubwo ari we wese aho uri mugabo rero ukagira uti mbe yasha ujya ko nka madamu Gapie yatanguje ibi by'abarwayi bari basindikajwe n'umugera wa sida nta kuntu twubikora hose kugira ngo aho kubata tubone ko ari abantu nkatwe kandi ko atari igicumuro bakoze ahubwo ari indwara nk'izindi
amagara y'abantu turabivuga tubisubire. Nibutse ko mu iradi y'Ijwi Amerika Odessa Makado ndabegeranirije ivyiyumviro vy'umupfasoni Jane Gapia azwi mu gisata c'amagara y'abantu uyu murundi kazi na cane cane akabazi mu migambi yiwe n'ibikorwa bijanye no kugwanya umugera wa sida na mabi ajana n'uwo mugera ku telefone na muto yageze I Burkina Faso mu burengero bwa Afrika naye muganga n'izo nkiza de Gracia saba I New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe akabazwi cyane cyane mu manuko bw'u Burundi yashinze ikigo Village Health Works muri ibi by'amagara y'abantu anashira imbere imigambi yo kugwanya ubukene twavugana ageze California mu manuko bwa Amerika
abandi murundi kazi yavukiye mu Burundi muri province Makamba anyuma narize mu Burundi ku University y'u Burundi 1991 nimukira muri Canada ndaba muri Canada nk'imyaka 10 irenga gato munyuma rero nimukira muri Amerika
Nayimupfaso ni sogonde ni menya mwumva ni murundi kazi umwanditsi nkaba namuhamagaye ari mu burengero bwa Amerika yarangurira imirimo yiwe azwi mu byo afasha abarundi batari bake mu bukene butandukanye na cane cane abaza kurondera ubuzima muri ibi bice vya Amerika muri kino gice ca kabiri c'ikiganiro no munsi tugashimikira ku migambi abarundi boshobora kurangurira hamwe uko bokwegera abasanzwe bafasha abarundi muri ico gisata c'amagara y'abantu Mufasoni sogonde ni menya ko wavukiye mu Burundi ukaba mu mahanga muri Canada muri Amerika huba ubu warahuye n'abatari bake wotubwira muri make mu buto bwawe ivyo waciyemwo n'ico vyafashije mu nyifato zawe z'ubu muri iki gihe
ivyo naciyemwo ndi muto nkura ngirango no bwa nti n'ivyo abana b'abakobwa benshi bakurira cyane cyane batavukiye nko mu gisagara urumva twakura tubona ababyeyi biyokipa kurima kugira ngo babesheho umuryango hanyuma iby'amashuri kenshi nta n'ibyo bari bazi kenshi wasanga mu muryango ata muntu yize hanyuma ugasanga nta karorero ufise nawe ukurikirana ndabivuze mu ntamake novuga yuko nagize mbega itombora ryo kuronka abamfasha bandihira amashure kuva muri primaire hanyuma rero nkabashobora kubandanya nkagira kaminuza mugabo ico nize nuko abana b'abakobwa kenshi mu bihugu bititeje imbere usanga nabo basubizwe inyuma bigaca rero bituma bakura baba abagore bakagenda mu ngo ugasanga ibyo birabakurikirana ntibiteze imbere batiteje imbere rero ntibateze imbere imiryango ntibateze imbere komunote zabo nico gituma je unye mvuga nti ko nashoboye kugira iyo tombora ni nkide ni fise y'uko nofasha abo nasize inyuma abo nasize ruguru abana b'abakobwa abagore rero bifasha imiryango iyo tuvuze abagore suvuga ngo tugomba gufasha abagore gusa bifasha imiryango ko bica bifasha abana b'abahungu bigafasha abagabo bigafasha igihugu cyose
nk'integura kino kiganiro naguma ndiko ndasoma canke turiya kubijanye na mwebwe n'ivyo mukoranye ne Jane Gapia nkiga yuko uriko uteka umutwe ingene woshinga ibitaro bifasha na cane cane abavyeyi kwakiga iyo bagira bibaruka na cane cane bafise nk'ivyo umugera wa sida mugabo muganga Edeo azanya hakabaza ati ngo akimwana akazi mvuri hise ubu buryo ubona ubuzova he uzobishika ko guteka na mwarije tuzi yuko ibintu vy'ibitaro mwene ibi bizimvye
nizi kuri umugambi turiko turashira imbere mwese ni uko kurandirana n'imizi abana bavuka mu ngera wa sida buba bavuka ku babyeyi ikigoma cyanke aho abakenyezi bibarukira bisa mu buryo bwiza ariko no bamenyesha ko kuva mu ntango nk'uko nama mvuga nti mu ntango kigitangura nta muntu yagira yuko harumunya Afrika ajo rongu mwati woku wanyingira wa shida kuko yari mchizi mge chan aliko mrazi koko za muna ango kwa hali gwani yekandi vizakunda nchia vituma niki mwili mgandi atanye kako chizo ushikako mbele nimirige kuja hariho abarundi ni Canada ariko barategura igiteramo no kizotangurira ku cyari 2024 Montreal duko kwa gatanu kugira ngo dutangure igisekeza ryo kurongera uburyo bwo kubaka iyo nasyamizi igice mvuga ngire kangira iyo sekeza nima bishobora nkumbure no ngaho mu Amerika ibatera kamo mfashe guhimiriza abadufasha
Dr. Dewara Kumva.
Ego chane, nda ziko njo ato mfasha. Mashaka, tujire icho duhere yeko kwele kameweko abarundi ashobora nabo nyine kuyungunganya. Hanyuma mbere ngaho ndongera n'abandi badufasha. Kuko biroroha cyane kwerekana ko utari kusaba, usaba akacyo ufite ariko ufite icyo werekana. Biraduha agateka nk'abarundi icyo ni igikorwa cy'iwacu n'abarundi kireza kubanza guhaguruka tukerekana tuti naho tugise uburyo buke ariko twiyungunganije kuko nibyo Deo yarangije kuvuga abakenyezi bo bagenda mu nzira basiga nijya byinyuka iyo bagiye kwivuza murazi yuko naho bavuga yuko abakenyezi bashobora kujya kwibaruka ku buntu abakenyezi rero bagenda mu migera wa sida iyo bashoboye kugenda mu bitaro bategerezwa hariho umuti barinda guhuye umwana kugira ngo bamukingire ni by'ukuri hari imiti babaha bakifite imbanyi ariko iyo ariko aribaruka arinda kuba afite umuntu amukurikirana kuko murumva si wa mukenyezi wonyine yoshobora kubishobora kuko hari aho abasa nabishoboye muri icyo gihe naribya abo dukurikirana ari bantu aho bikora benshi ugasanga ntibashoboye kuronka umuntu aheza ngo abiteho ugasanga abana baranduye kandi boshoboye gukira nicyo cyatumye tuvuga tuti dusubire twiyungunganye shireho ibyo bitaro tubakurikire na cyane cyane nashimye ibyo muganga yavuze tukabakurikira tubereka ko ari abantu bafite agaciro nkunda kubwira abaganga nkurikije umunywanyi nagiye kuraba igisiga muri anseme y'ishyirahamwe ryacu umupasitori ambwira ati ni ukuri ntituzi icyo tuzobashimira kubona mwarajyanye ayimusesi igitega aturazi ko iyo ngiye kuraba muganga umuganga araza akambwira ngo amahoro gamabuja ati ni ukuri ntabakinguye mbanasi ako rero niko karusho umurwayi yategerezwa kuba ari we bashyira imbere bagashyira inyuma yo ubwo bukuru bwabo kandi mbere iyo bafashe umurwayi neza niho baba n'abakuru kurusha
muganga kugira ngo ndumva yuko hari icyumviro eka ndagusaba iki kugume mu gato kugira nca mbaza n'akabazo ha muci ubwira ko umva avuga uti no gufashanya kandi twihere ku buntu abantu bazobona ko dukwiye ubuntu twihereye ko mugabo uku gufashanya nk'umuntu akorera ikigutu vyanse ubona yo kwitura gute ubuhinga nk'ubwa Adrien Nimba Pimi ingwara vyanse muri ya NSS umugwaya agasabirwa karusho nk'imutoyi ndetse no mu karere nko kwa Binagana vyanse umugwaya agafashwa gushikanwa nk'ifaisari Kigali ukuntu mwe nuko uko gufashanya ubona vyogenda gute waragenza amahangu urabona abarundi baterera ikihe cyimviro batangwe gufashanya gute muri hizata ucamagara y'abantu
icyo ni kibazo gihambaye cyane gose mugabo gisaba kwiyumvira kuko matangwe mugira muti madame gapia NSS iri kwiritegura kubaka ibitaro byo bavyeyi usanga afite mugera wa sida cyangwa ibindi kugira ngo bashobore kwibaruka neza bata abana baba batandiye n'ibindi ibyo byose n'ibintu ngira ngo twashobora kwishimira cyane ku mu bisata byo kwa muganga bishobora gufasha abana bariko baravuka imiti iriho hanyuma bita bindi nabyo nk'ibi by'ukubagiro bya materinete kugira ngo abana ababyeyi bibaruka babaho ntibizimbye cyane go na gatoyi ikizimbye no kwiyumvira no gufata umwanya kugira ngo abantu baje hamwe bagire bati ingorane nizi twese tuzibona kumwe none umuti wazo n'uyu umuti wazo ubiho ntangorane nimwe idafise umuti mugabo ninge na dushobora twese kuja hamwe abantu bose bakaje hamwe bakabona yuko umwana ari mu ruyigi amerewe nabi bikumva n'umuntu ari makamba canke ari ngozi canke ari hehe akumva yuko biteye agahinda ari cimviro fise akagiterera
ndashima cyane ibintu Dr. Deonize Nizongiza akora ashima ibyo gapi akora ndazi ko hariho n'abandi benshi tutirwa turavuga amazina muri iki kiganiro bafasha Burundi bagomba gufasha urumva umutima wanje uri mu Burundi naho mbino ugira duteze imbere igihugu rero z'umuntu umwe gusa ifoko dukorera hamwe dukoreye hamwe biroroha duca tugira uburyo bwinshi ubwo buryo tubushize hamwe duca tunyarutsa icyo twiyumva umugambi wari we wose tugarutse ku by'amagara naho nibaza yuko igihugu n'ukuri kirakeneye ibirusha aide iva hanze kirakeneye kubona double ko abanyagihugu bene co bashobora gukorera hamwe bagashira imigwi hamwe iyo migwi igakorana umwe amenye ikintu akacigisha abandi kubera hariho byinshi ushobora kwiga mu ishuri n'ibyo mu ishuri batigisha cyane cyane zikumenya ku kwidebruya kugira nk'ama business yabo bagashira hamwe bagakorana abato bakiriko barakura tutabibigishije ntaho bazovyigira bazoguma basubiramo ibyo babonye hanyuma n'ukuri igihugu kizoguma gisubira inyuma.
VOA's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.
Izija kurisha zihera ku nama twohera turebe twiherako nk'akarorero ibyuma byo kwa muganga yama ekografi yama scanner ibintu bitari bike ibipimisho byinshi biriho ahantu abantu bashobora kubika imiti bizosabiki bizosaba umuyaga guhuba mu Burundi nkuko nabivuze hari amazi hariho n'amatara atari hake nk'akarorero kiguta aho turi hariho amatara munsi y'umusozi ku mugara n'ibirometero bitatu ariko aciye imyaka itandatu ndwi tudashobora kuronka umuyaga nkuba nk'ibyo n'ibintu abantu b'abagenzi baza bava muri Amerika bagira bati none ngaha hajya hepfo kutubona amatara ni kubereka amatara atoshwe ngaha ubona dushobora gufasha abantu batikunda ibi n'ibintu byorinda gusaba umunyamerika biba bikwiye kuko n'abarundi bakagira bati ibi bitaro biriko bifasha twebwe turi ngaha hanyuma uwo byase ari uburyo buhereye kutamenya ingene umuntu ashobora gufasha umugwayi yabafise kanseri canke bagomba kumutera umutima cyangwa bamutera amafiga mu gihe amafiga bafise amerewe nabi tukaraba inyana dushiraho igisata twese cyerekeye ingene umuntu yomenya icyo wundi ariko arakora n'uwazi yaba nko muri Faisal akagira ati bajya muri Faisal barashobora kugira dialyse cyangwa muri Afrika Decide barashobora kugira gutera amafiga umuntu mu gihe afise ushobora kumuha ifigo rimwe ukeneye amafiga abiri ukeneye rimwe ari amakaminuza ari ngaha ari za Boston za Harvard ari za Columbia University ari nkaha nyene turi kuri University of California Los Angeles barashobora kugira bati bo aba bantu baragerageje mugabo uyu muntu ntahande ntahantu nahamwe umuntu ashobora kuvurirwa hakabaho ingene abantu bagiye hamwe n'abashobora gufasha uwo muntu nta ibyo dukora muri Village Health Works ikigutu nk'akarorero tumaze kurungika abana batari bake muri Israel baje kubagwa imitima n'ibintu bitoyi cyane rwose n'ibyo usaba ko itera ingorane mugabo igitera ingorane ningena usanga tutaja hamwe tutavuga inkuru uko ziri hanyuma ngo turabinge na dutorera umwe
isuku n'ikindi kibazo igihugu cy'u Burundi rakizi uravye nk'ibi by'amanama mu gihe gutunganya itariki ya 17 z'ukwa gatanu ko hari amashirahamwe menshi amashirahamwe yo mu gihugu na mpuzamakungu asanzwe gufasha muri ibyo byo gutunganya by'amazi y'umusarara nk'uko tuyita mugabo abantu bakaba bakibandanya banahitanura namwe n'izo ngwara ubona abo mukorana n'ivyumviro mu gihe gushira imbere bizoza bizanye iki kiruta ayandi mashirahamwe yarasanzwe akorera muri gisata
urumva uwo mugambi w'ukuronderera amazi meza abanyagihugu mu duce umuntu azotanguriramo kuko byose umuntu no guhera hashobora kugira ngo arabe uwo mugambi ngene ukora hanyuma awugwize mu gihugu cyose Icho abantu dukorana abantu twatoye dukorana baramaze kumenyera ingene bakorana n'ibihugu bikiteje imbere cyane nk'u Burundi baramaze no kugira imigambi mu Burundi baramaze gukorana n'amashyira hamwe bakabona ingorane rero u Burundi bufise benshi hari habagiye gutanga amazi meza bakoresheje ibyo bita mu Kirundi sinyana no vita mugabo mu Cyongereza n'amawele zimwe byukwimba ego hanyuma rero ingorane basanze yivyo nuko abantu batamenye ingene bafata neza ayo mazi ngo bayarinde imicafu bagasanga rero naho amazi yatanzwe ari meza mugabe imicafu mu mazi ni myinshi kubera abantu batayarinda batayarinda iyo micafu aba rero tukorana bafite technology y'ukukoresha sinaja mu mareta ingene babikora mugabe iyo technology yabo permeta yuko abantu bakora amazi banywera muhira mu muhana hanyuma kandi bagaca bigisha ikindi gisata nashimye bigisha abanyagihugu ingene borinda ayo mazi micafu ntisubiremwo inzoka baba bazikuyemwo zose mikrobe yose bagaca bayirinda ingene rero bitosubiramwo abana bari bagwaye inzoka ntibasubire kuzigwara abantu bose bari bagwaye za mibi mikrobe yose mu mazi urayizi ayo mazi rero ni trete jusqu'à 100% nta mikrobe ibirimwo
ni iki kiguha icizere ga jane ngapia yuko ibintu ejo ari heza
nababwiye uko hari abantu atari bakeya bafashije abantu b'imfubyi nizeye yuko bazona bandanye n'iki kiganiro abantu nkawe kukurumva umwe wese ahaherereye urabona ko nawe ubuti reka ndabe ingene noterera abantu tuvuge duterere ibyiyumviro ingene twateza imbere igihugu cyacu ibiganiro nk'ibi nibaza ngo bijya guhindura abarundi bose ariko bizera ko hatabura n'ababiri nawe ni baza kumva uno munsi bakinjira ati mbega jewe nanje ngira ntangure birashoboka cyane kuko igihugu cyacu nta wundi aza kigarukira hariho ubuntu bwariho igihugu nta kindi dufite abagiriye ubuntu bakaronka ayandi manasionalite
ubwenegihugu
abaronse ubundi bwenegihugu akagirwa ubwenegihugu bw'ahandi ubuzima bwa kabiri urabona ko hariho abantu bumbure babuze aho bahera ariko bafise uwo mutima umuganga rero yavuze ati hari abantu dutwara mu Israeli tukasubira tugahamagariza abadutwara ngo nabo baje baradufasha baje baragenda kurondera imigenderanire myiza n'ibihugu nka Israeli nka End kuko iyo bagize tuze dukora nk'aho tujye dushika hari imigenderanire y'ibihugu byacu myiza nko mu Rwanda umunyarwanda agiye muri End amahera atanze asanga ari make cyane kubera bashoboye kubyumvikana ibyo rero bisaba ko abategetsi bacu nabo bibuka bakarongerera abanyagihugu twebwe umurundi wese umuntu wese ku gasusiwe arafise uruhara mu gufasha icyo gihugu kandi birashoboka
Nijane gapia, deo, kume yanda kuchiriye mwijamu?
Nukumungani wakato ye, nibi ndu, madamu gapia mbuzi ni, nibi ndu, jingi la kamaru chane gosi. Kuwa kahuwa ye, rahimba ye, usumba ahandi. Yuele nga kuwa guwai, waja hanze, nga karoliru. Benshi waja hanze kuwera, ata wikoresha tanyi wakwa ziri ho, mogi hugu, tutuavu kiemu. Yivyo nabijo nibi ndu, kabiso josho ura kuwa, kuko si wosi, wadosho ura kuja hanze na ho, uburyo bw'aboriho bafise nk'ingwara zishobora kuvurirwa mu Burundi nk'umuntu umwe ushoboye kumutwara muri Israel n'amafaranga menshi cyane rwose ariko ayo mafaranga arashobora kubagiye barayongereza arashobora kubaka inyubako no kuzana ibikoresho no kwigisha abaganga bashobora kuvura ingwara nyinshi zitari ko ziravurirwa mu Burundi zo kuvurirwa hanze bifise canke bafise imana hanyuma hakavugwa benshi hakavugwa umwe canke babiri
yani ikiganiro twabateguriye mu iradiyo ijwi rya Amerika hano i Washington DC kigarukiye kwaganira na muganga Deogracias nizo nkiza abapfasoni Jane Gapia na Sogonde Nimenya uko babona abarundi bofashanya bagafasha igihugu cabo mu ngorane z'ubukene gisanzwe kirimwo na cane cane mu bijanye n'amagara y'abantu ngo abarundi n'ubundi bagire akarusho bijanye n'amagara yabo. Odas Makado nshimiye abatwatumiye bakatwitaba, nkarenza ngashimira mwebwe mwateze amatwi muri ibice bibiri twari twahariye amagara y'abantu mu Burundi nti nagahindukira.
You've been listening to the Voice of America's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.